Leta y'Uburundi yafashe ingingo yo guhagarika gusaba abarundi intererano z'amatora yo mu mwaka w'2020. Mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yabishikirije mu ijambo yashikirije abarundi rijanye n'imyaka 57 irangiye igihugu kironse intaya y'ukwikukira. Yanahinduye amwe mu mazina y'ibibanza nk'amabarabara n'inyubako. Buca abarundi bibuka imyaka 57 irangiye bikuye ko intwaro yabakava mahanga. Umukuru w'igihugu yashikirije ijambo rijanye n'uwo munsi. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yahagaritse itangwa ry'intererano z'amatora yo mu mwaka w'2020 ariko ko ababishaka bazobandanya guterera.
Kubera ubwo buryo busa n'ubwakwiye twashimye ko abarundi n'abakozi ba leta bohagarika icyo gikorwa hagasigara haterera ababyifuza n'abatari bwabikore gusa kukaba nkako amatora azobandanya kandi ijana n'ijyana nka murindi nayo ushaka iteka arayitekerera turashimiye cyane abenegihugu bamaze gutegera ko kuzerinze bidatera iteka dushaka kwitegurira amatora meza guhera ubu no muri kazoza atagira gahonzi kandi agende neza gusumba ayo tumaze gutunganya yose muri kahise ntituzosubira kwemera imfashanyo zitwambura agateka n'ubwigenge bwacu kanatsinda nk'uko basokuru bayamaze ubusumano buhaza umutwe kandi ngo amazi masabano namara imbyiro
ari tumwe mu turusho umukuru w'igihugu yakomoreye abakozi ba leta bakaba bagiye gusubira kuronswa twa turusho two ku mwaka
leta y'u Burundi yarabonye ko iheka ubisimbiza nico gituma idahengeshanya kugira utwigoro two gutunganya imigambi isahiriza bene igihugu muri cyo kigabane cy'utwigoro kuva ubu umubira wahora ugenewe imiryango y'abakozi ba leta bitabye imana ugiye kugwizwa na gatanu uvuye ku 124 uje ku 108 si ibyo gusa tugiye no gutanguza nyezina ibandi y'ugwaruka kandi turategekanya no gusubizaho twaturusho abakozi bahora baronka uko umwaka utashe mu gihe byagaragaye ko bakoze neza ijuru n'iryagenda neza tuzofata n'izindi ngingo shasha ziramira abakukuruke abageze mu zabukuru n'abagendana ubumuga
hari amabarabara inyubakwa byahinduriwe amazina byahora byitwa kuva ku ntwaro ya cami n'izindi za Repubulika zagiye zirakurikirana
kuva mu kwezi kwa Mukakaro kushika mu kwezi kwa Gitugutu tuzokwinjira icese ibyaranguwe mu ntara zose mu ntumbero yo gusimbataza intara yo kwikukira tubikishije mu gutura igihugu cyacu amaboko umutima n'ubuzima kimwe muri ibyo ni ingoro y'umukuru w'igihugu tuzoyinjira twongere tuyitazire izina ry'ubuhizi rifise insiguro n'ikimazi ku barundi bose abashengeye abariho n'abazovuka tuzoyitirira uwo dukesha Burundi umwami wa mbere Ntaherushatsi mu Kirundi tuzokwandika kandi tuvuge kwa Ntaherushatsi mu Gifaransa tuzovuga Tare Ntaherushatsi mu Cyongereza nabo tuzovuga Ntaherushatsi House muri iyo ntumbero nziza yo gusubiza iteka n'iteka mu Burundi bwacu gutera iteka byateye iteka u Burundi amazina y'inyubakwa ibibanza n'ibyibutso byinshi azohindurwa abe amazina ahuza abarundi kandi yibutsa abarundi amateka y'igihugu cyabo maze twamirire kure amazina n'inyifato bikomoka ku buhemu twongere tuvavanure n'imico mibi n'amazimwe byazanywe n'ubukoroni utu n'uturorero tumwe muri twinshi ingoro y'amakoraniro y'inama nshingamateka tugiye kubaka igitega zokwitirirwa umuganwa Rudoviko wa Gasore ingoro y'amakoraniro y'inama nkenguzamateka tugiye kubaka mu ntara Gitega izokwitirirwa mushikirangoma wa mbere Petero Ngendandumwe mu kiringo kitarenga umwaka umwe hazokubakwa icibutso c'intwari bihome mu mutumba wa Nkomwe muri komine Kiganda intara ya Muramvya ko yabereye incungu mu kwitangira igihugu n'umwami Mwezi Gisabo ikambi y'abasirikare y'amajenerali 11 y'abakomando Igitega kuva ubu yitirirwa umwami Ntaherugamba ikibuga cy'indege cya Bujumbura kuva ubu cyitirirwa incungu ya demokarasi Merikirundadanye ibarabara ry'uwa 20 Munyonyo kuva ubu ryitirirwa umwami Mwezi Gisabo ibarabara ry'uwa 3 Nyakanga kuva ubu ryitirirwa intwari Lieutenant General Adolphe Nshimirimana ikibuga cy'inkino cyitiriwe umugano wa Rudoviko wa Gasore kizokwitirirwa Stade Intwari ikibuga cy'intwari ibarabara ry'uwa 1 Munyonyo kuva ubu ryitirirwa incungu ya demokarasi Melchior Ndadaye tugiye gushyiraho umugwi w'abahinga uzotunganya neza icyo gikorwa mu bwigenge n'ubwitonzi mu kiringo cy'amezi atatu maze amazina y'intwari rurangiranwa mu bose Burundi yame mu mitima y'abarundi biciye mu kubitira inyubako n'ibyibutso biranga ubwiza n'ubuhizi bw'Burundi.
Petero Nkurunziza yagarutse ku Barundi bahunze igihugu mu bihe vy'amagumu Burundi bwaciyemwo, asaba abadakurikiranwa n'ubutungane gutaha kwifatanya n'abandi Barundi kubaka igihugu na yabaronderwa n'ubutungane kubwitaba.
Mu kurangiza, twagomba dushimiye cyane intwari zagandaguwe atakindi zizira atari guharanira no kugwanira ineza n'iteka cy'igihugu. Dukebure kandi abo bose boba bagikoreshwa n'abanyamahanga ngo bave ibuzimu baje ubuntu bareke kwisambira ko impene. Twame twibuka ko atawari mu kigihugu waronka amahoro, benshi muramaze kukibonera. Dusavye impunzi zitarahunguka ngo zitahe, eka mbere n'abanyepolitiki bari hanze bakubitiza agatima mpembero bibuke igihugu cabo. Abarundi babarindiranye igishika, ariko abarundi n'ubutungane nabo nyene urabarindiriye. Urubanza ntirubora. Izindi nzira zose bibaza canke bizera ko bomeneramwo no kuzimira no guta umwanya kuko ari inzira zidashika.
Ibirori vyo guhimbaza imyaka 57 irangiye Burundi buronse intara y'ukwikukira bitegekanijwe guhimbazwa kuri uyu wa mbere ku migwa mikuru yose y'intara ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, bikazoba birongowe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza.